kuri radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwabonye bucya ikaze kuri radio yanyu mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25 31 na 41. Leta y'u Burundi iremera ko hakiri intambwe nini yo gutera mu nzego z'ikiremwa muntu na demokarasi.
Twavuze yuko u Burundi burimo demokarasi mugaba ari demokarasi nshyashya ikiri ntonya, ama nabo kari amademokarasi yagiye kuva kera, yuko tutokwibaze ko tukora icyo gikorwa cyo kimwe mugaba uko dufise ibyo tubwiza gukosora buke buke.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Albert Shingiro yabivuze nyuma y'inama yahurije i Bujumbura intumwa za Leta y'u Burundi n'iz'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi. Mu Burundi kandi inoti nshya z'5,000 n'iz'10,000 ziracyari ikibazo. Naho ibihugu bikomeye n'amabanki mpuzamahanga bateraniye i Paris mu Bufaransa biga uburyo bwo kurwanya ubukene n'ihindagurika ry'ibihe ku isi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI aratangaza ko umugambi wo gukusanya amadolari miliyari 100 yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe n'ubukene ku isi wagezweho. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Kristalina Georgieva yavuze ko bageze ku mugambi bari bihaye kandi ko ayo mafaranga hari muri iki gihe. Yabitangarije mu biganiro byariko biba mu ikoraniro mpuzamakungu rigenewe gutora inyishu z'amafaranga agenewe kurwanya ingurikizi z'ihindagurika ry'ibihe n'ubukene ku isi ririko ribera ku mugwa mukuru w'u Bufaransa Paris. Imbere y'iryo koraniro, Georgieva yari yatangaje ko ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI cyari kigikeneye iyindi miliyaridi 40 y'amadolari kugira gishike ku yakenewe. Uwo mugambi watangajwe bwa mbere mu mwaka wa 2019 wari uko ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi bitegekanye miliyari 100 y'amadolari agenewe ibihugu bifise ubutunzi bucumbagira. Icyo cyumviro ibihugu bimwe bimwe ku mugabane w'Uburaya byari byadadaje ko wari werekeye iby'uko ibihugu bitunze kurusha ibindi bigurana ayo mafaranga ikigega FMI. Icyo kigega mu nyuma yaho kikagurana ayo mafaranga ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Imbere y'ikoraniro ry'i Paris, Ubufaransa n'Ubuyapani byatangaje ko bizotanga ibice 30% by'amafaranga vyatereye mu kigega FMI ku vyerekeye uwo mugambi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yari yatangaje mu kugurura ikoraniro rigenewe gutora inyishu z'amafaranga agenewe guhangana n'ingurikizi z'ihindagurika ry'ibihe n'ubukene ku isi biriko ribera i Paris, ku kigega FMI n'ibanki y'isi yose bititeguriye neza guhangana n'ibibazo bihanze amakungu muri iki gihe.
Abahagarariye ibihugu bikomeye n'amabanki mpuzamahanga akora mu iterambere bari mu nama i Paris mu Bufaransa bariga ku migambi yo kurwanya ubukene n'ihindagurika ry'ibihe ku isi. Fidele Niyongabo arakomeza kuri iyi nkuru.
Abakuru b'ibihugu bagera kuri 50 n'abaserukira amashyirahamwe mpuzamakungu bari muri iyo nama y'iminsi 2. Mu kugurura iyo nama, Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron yabwiye abategetsi ko ata gihugu na kimwe cyotegerezwa guhitamo hagati yo guhangana n'ubukene ku isi no kugabanya imyuka mibi igeramira ibidukikije hamwe no gukingira isi. Perezida Macron yasiguye ko amakungu akeneye gutunganya gushasha ukugena inzego zijejwe amafaranga zokora mu rugamba rwo guhangana n'ivyo bibazo. Yavuze ko ukugena izo nzego zitunganijwe muri iki gihe bitajanye n'ivyerekeye gutorera inyishu ibibazo bihanze amakungu muri iki gihe. Perezida Macron yavuze ko abajejwe gutegekanya imigambi n'abayoboye ibihugu botegerezwa guhitamwo hagati yo kugabanya ubukene no gukingira isi tubako. Mu bategetsi baserukira amareta bari muri iryo koraniro ry'i Paris, harimo umushikiranganji wa mbere w'amazinga ya Barbados Mia Motley yabwiye cyane ivyerekeye kwiyumvira gushasha ivyerekeye uruhara rw'ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Mu bandi bategetsi bitavye iryo koraniro barimwo umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres, umushikiranganji ajejwe ikigega muri Amerika Janet Yellen, umuyobozi w'ikigega mpuzamakungu kijejwe amafaranga Kristalina Georgieva n'umukuru w'ibanki y'isi yose Ajay Banga.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Minisiteri y'Ubutabera yatangiye gushyikiriza abavoka ba Donald Trump ibimenyetso abashinjacyaha bo ku rwego rw'igihugu bakusanyije muri anketi ku mabanga ya Leta barega Trump gutunga atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko. Ibi bimenyetso birimo inyandiko z'ibiganiro abatangabuhamya bagiranye n'inkiko ngenzacyaha za rubanda zi Washington DC umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Miami muri Florida aho urubanza ruzabera. Harimo kandi amashusho abashinjacyaha begeranyije. Ibiganiro bitandukanye Trump yagiye agirana n'abantu banyuranye babifata amajwi babyemeranijweho nawe nibyo yagiye atangaza ku mugaragaro bifitanye isano n'amabanga ashinjwa. Guhanahana ibimenyetso ni itegeko kugira ngo abamuburanira bashobore kwitegura urubanza neza. Gusa rero umucamanza yategetse Trump kwirinda gushyira ku karubanda ibimenyetso ashyikirijwe n'amazina y'abatangabuhamya, yamubujije kandi kuvugana nabo. Umucamanza yatangaje ko urubanza ruzatangira kuburanishwa mu mizi yarwo ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa munani gutaha. Komeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook kuri VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Leta y'u Rwanda yavuze kuri raporo y'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo yashyize ahagaragara iravuga iti iyi raporo irashimangira neza ukuntu guverinoma ya Kongo ifatanya na FDLR. Eric Bagiruwubusa yadusomeye iri tangazo.
Itangazo ryatangajwe n'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma. Leta y'u Rwanda iravuga ko iyi raporo ishimangira intambamyi ikomeye umutwe wa FDLR ushyigikiwe na Leta ya Kinshasa uteje, cyo kimwe no gukomeza kwiyubaka kwawo ugamije guhungabana umutekano wa Kigali. Ubutegetsi bw'u Rwanda bukavuga ko iyi raporo igaragaza mu buryo burambuye inkunga y'amafaranga y'intwaro ndetse n'iyo mu buryo bwa politiki FDLR ihabwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikanemeza ko ifatanije n'indi mitwe y'inyeshyamba nka FDLR irwana ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo cyakomeje inshuro nyinshi mu bihe byahise kuvogera ubutaka bw'u Rwanda. Icyakora ku bijyanye n'iby'u Rwanda ruvugwaho muri iyi raporo byo gufasha inyeshyamba za mama 23 byo rurabihakana. Ruvuga ko iyi raporo yashingiye ibyo ruvugaho ahanini ku bihamya bikemangwa ndetse n'isoko zitizewe zigamije gukwirakwiza ibinyoma ko ubutegetsi bw'u Rwanda aribwo bukwiriye kuryozwa umutekano muke n'ibindi bibazo by'imbere mu gihugu biri muri Kongo. U Rwanda kandi ruvuga ko igisubizo rwatanze ku birego bishinjwa igisirikare cyarwo cya RDF bitagaragara muri iyi raporo. Mu isoko u Rwanda ruvuga ko zitari zo kwizerwa impuguke za Roni zifashishije muri iyi raporo harimo iya Leta ya Kongo, abahoze mu mitwe y'inyeshyamba, abagize imiryango ya sosiyete sivili ya Kongo barurwanya, hamwe n'abo mu ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba rya Wazalendo bafatanyije n'igisirikare cya Kongo. Mu itangazo ryayo kandi Leta y'u Rwanda irashinja iyi raporo y'impuguke za Roni kwirengagiza umuhate wo gushaka amahoro ku bihugu byo mu karere bishyigikiwemo na Roni. Ruvuga ko yirengagije ibikorwa byinshi bya Leta ya Kongo byo kuvogera ubusugire bw'u Rwanda. U Rwanda kandi ruvuga ko iyi raporo idaha agaciro gakwiriye akaga k'itsembwa kugarije abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi, ahubwo igahindukira bashinja ko ari bo bwabo bitera iyo mibabaro. Rukavuga ko iyi raporo yirinze ku bwende kugira ikivuga ku mpuruza yatanzwe n'umuryango wihariye wa Roni ku gukumira jenoside mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize no mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka kwicwa ry'abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo ya nyuma y'impuguke za Roni yasohotse ku wa kabiri w'iki cyumweru ivuga ko ibikorwa by'igisirikare cy'u Rwanda muri Kongo byateguwe kandi bihuzwa na General James Kabarebe, umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda icyarimwe n'umujyanama mu by'umutekano wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ikavuga ko intego y'ibyo bikorwa ari ukongerera ingufu inyeshyamba za mama 23 binyuze mu kuha ingabo n'ibikoresho byo kwifashisha mu mirwano yo kwigarura uduce ducukurwamo amabuye y'agaciro mu mugambi wo kugira ijambo muri politiki ya Kongo
no kurimbura umutwe wa FDLR uretse General Kabarebe ugarukwaho kandi iyi raporo inatunga gatoki abandi ba General nabo ofisiye bakuru mu ngabo z'u Rwanda kukuba aribo bayoboye ibikorwa bya gisirikare by'ingabo z'u Rwanda ivuga ko zirwanira muri Congo ku ruhande rwa ma 23 nyuma yaho iyi raporo isokeje ibihugu bikomeye ku isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango umwe bw'Uburayi byasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Congo. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryasohoze nyuma y'iyi raporo ryanasabaga u Rwanda guhagarika gushyigikira umutwe wa ma 23 wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yamaganye ubufatanye hagati y'ingabo za Leta ya Congo FARDC n'imitwe inyuranye yitwara gisirikare harimo FDLR wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iri tangazo Amerika ivuga ko isaba ishimitse ko Leta ya Congo yahagarika imikoranire n'iyi mitwe vuba na bwangu.
Mu Burundi inteko ishinga amategeko yarayitoye itegeko ryemeza uko Leta yakoresheje ingengo y'imari mu mwaka w'2021-2022. Inkuru irambuye na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Mumbo n'imvano umushikiranganje ajeje ubutunzi yasiguye kuri iyo nteguro y'ibwirizwa ifite akarusho kuko hazihwezwa amafaranga yakoze cyo kimwe n'ibikorwa byaranguwe. Odette Niyonzima ntasiga inyuma ibikorwa bizorangurwa mu gihe kiza.
Kuri dore ko muri ibihe programu bishyize hazabara amakazi ugereranije n'uwo mwanya abantu bafashe bamaze hafi kwezi kose bamwe bose bari kuragerageza gushyira mu ngiro rubijime uko itangura nuko bamaze kwishyira mu ngiro barabona ibintu batoyikoresha ibyo aribyo. Turizera yuko hazaba harimo akarusho imaze kuja mu ngiro tuyikurikirana rero tushyiramo imbuga nyinshi mu kuyikurikirana kugira ngo ibikorwa byateguwe bizoroshye abindi bintu bijya mu ngiro.
Hari rero bamwe mu bashinga amateka berekana amakenga afatiye ku ngurane zirenze urugero zishobora kugira ingaruka ku mafaranga Leta izokoresha ku mwakuza bafatiye ku kugene ayategekanijwe agenda yongerekana. Avuga ko bishobora kugira ingaruka ku mafaranga Leta igiye gukoresha hisunzwe ibikorwa n'umwimbo bizotanga.
Zigenda zidunga cyane anane bwanye magazi kuri andituma interieur igenda iradunga cyane anane bice muri ibi byo kwiyandika travel bondo trésor izo bidasi na chaque fois avec un budget programme situation risque kuyo produza.
Uyo mushinga amateka nawe abaza ko mu gihe amafaranga yakoreshejwe mu yindi myaka atigeze aja habona ko byo babigira inkurikizi ku butunzi bw'igihugu.
Nyakwa mushikiranganje nk'umuhinga yodirisha tubari aramabizi twagiye turatura canke abari ngati bibatse kuva madini bisiti kuduga ariko amarwa dore gima nama konti bandi ayo mabizi atigeze aja habona kugira ngo haboneke tutisi. Nyakwa mushikiranganje nawe mbazi kwizo atangwa n'ishura gutera mu kuzingiro.
Kuri iyo myitwarariko yose y'abashinga amateka umushikiranganje Odette Niyonzima yishura ati
kuri andetema zirimo zidunga ahantu ko tutagiranye cyane muri 2020 hari yabaye amadeni menshi cyane cyane ideni ryagiye kuduza cyane n'amadeni yafashe muri porogaramu ya subvensioni zangu kubera ko igihe cyafashe ideni ya subvensioni zangu imyaka itanu iyifatira rimwe. Iyo gatsi y'umubare w'umwe w'ibendeye kandi tumanitse n'icyo kiba rwose gusumba gusumba iyindi myaka tugize yuko ubu nawe aza abandi tumanitse agiye hazi bakorogereza ikintu cyose umwe ni normal.
Inama nshinga amateka y'u Burundi yavuye yakira iranemeza iyo nteguro y'ibwirizwa rigenga amafaranga yakoreshejwe mu mwaka w'2021 ushiriwe 2022. Gerard Daniel Ndabirabe ni we ayirongoye.
Reka nawe watudode kuko irakwiye kandi biratunganye.
Imiliyari zirenga 1,500,000,000 nizo zari zitegekanijwe gukoreshwa muri uyu mwaka ariko iyo nteguro yerekana ko hakoreshejwe ayagera kuri miliyari 1,900,000,000. Umushikiranganje w'ubutunzi yasiguye ko yarenga ko yavuye ahanini ku makori yiyongereye mu kigega cya Leta. Mu byashikirijwe n'umushikiranganje ajeje ukigega cya Leta nawe yigeze yereka inama nshinga amateka igisata cyakoresheje amafaranga menshi. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Tugume mu Burundi leta iremera ko hakiri intambwe nini yo gutera mu nzego z'ikiremwa muntu na demokarasi. Ibi byumvikanye nyuma y'inama yahuje intumwa za leta y'u Burundi n'iz'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Ni inkuru ya Eloge Wirika neza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Ibiganiro byahuje leta y'u Burundi n'abaterukira ibihugu bya Buraya mu Burundi barabira hamwe uko umuryango wakongera guha imfashanyo leta y'icyo gihugu byabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yibukije amenyeshamakuru ko ibiganiro byo ku zindi nshuro byatumye ubumwe bwa Buraya buhanagura ibyo bihano bwari bwafatiye u Burundi. Ni ibihano byabivuye ku ndyane za politike zadutse bitewe n'ikindi kiringo cya nyakwigendera Pierre Nkurunziza cyateye impari mu 2015 gatanu yaciye atangaza ko kuri iyi nshuro harimo akarusho.
Twaganiriye ibijyanye n'imigenderanire hagati yacu n'ibyo bihugu, turaraba aho tuvuye, aho duteye n'ituko turaja, kugira ngo turabe ko biriko bigenda neza, hari kitagenze neza dushobora gukosora kugira ngo imigenderanire igende imera neza gusumba. Twavuganye na cyane cyane ibijyanye n'ubutunzi, ibijyanye na bimwe twita kuzana abagwiza tunga bakava amahanga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kugira tuze turaborohereza kugira ngo baze bakingiwe imitahe y'abakinga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ibyo byose twavuganye, twavuze ibigenda neza, ibigenda nabi navyo katwumvikanye yuko bukebuke tuzogenda turabikosora duhinyanyura gushasha kugira abagwiza tunga bakava amahanga baze ari benshi.
Hari ikintu umushikiranganji Shingiro yagarutse ko kidasanzwe, ni ikibazo cy'agateka kazina muntu cyatumye ibihugu 27 bigize ubumwe bwa Buraya bifatira ibihano Burundi. Shingiro yemeje ko hakiri ipfundo rikomeye.
Twavuganye kandi n'ibijyanye no guteza imbere agateka kazina muntu, nababwiye yuko iby'agateka kazina muntu ari ibintu dukora ku neza y'abenegihugu bacu, kubera bifasha abenegihugu kwiteza imbere bagakora batuje. Twavuze yuko u Burundi burimo demokarasi, mugaba ari demokarasi nshyashya ikiri ntonya, hama nawe akaba ari amademokarasi yagiye kuva kera, yuko tutokwibaza yuko twokora icyo gikorwa cyo kimwe, mugaba uko tugifise ibyo tubwiza gukosora bukebuke, mugaba ko ibyiza byinshi biko birakogwa, ibisigaye gukosorwa natwe tuzobikora ku neza y'abarundi bacu, kandi nabo nyine bafite icyo bafasha, bagafasha kugira ngo cyikorwa kigende neza.
Ubumwe bwa Buraya bwo bwibutsa ko butigeze butererana abarundi naho bwahagaritse gucisha amahera mu minwe ya leta. Martina Borobake Pekayovic cegera c'ubuserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi niwe yavuze ku izina ry'uwo muryango.
Nous devons préciser néanmoins que nous restons et nous avons resté tout ce temps auprès du peuple burundais.
Tubwirizwa kwibutsa ko muri ico gihe cyose tutatiranye abarundi kandi ko tutahagaritse imigenderanire. Turafasha mu byerekeye imibano, amagara y'abantu, amasoko ntangangufu, indero, inyubako n'ibindi.
Mu nama yo kuri uyu wa kane kandi havuzwe ikibazo cy'umutekano muke wo mu buseruko bwa Congo. Umushikiranganji Shingiro yashimagije intererano no kwitanga kwa Perezida Evariste Ndayishimiye ageza gutorera muti cyo kibazo. Mufaso ni Martina Borovike Pekarovike nawe yahagarariye umwe bwa Buraya yagarutse ku kintu kirashinga uwo muryango, intambara iri hagati y'Urusiya na Ukraine. Uburundi bwanse kugira buhagaze muri izo ndyane ariko bwakira umushikiranganji w'imigenderanire y'Urusiya n'ayandi makungu mu mpera z'ukwa gatanu uyu mwaka, bushimangira ku bwigenge bw'ibihugu bubwirizwa kubahirizwa. Ubwo bwigenge Albert Shingiro yongeye kubwaruka ko abonana n'intumwa z'umwe bwa Buraya.
Ibindi twavuganye n'ibindi tugiye gukorana mu minsi iza, kugira ngo ibyo twavuganye bitagenda neza dushobore kubikora tuzuzanya kandi twubahana. Si bimwe umwumva kera avuga ati aba baratanga itegeko ku bandi, tuvuga tuzovugana twubahana ku neza yacu no ku neza yabo, kuko murazi yuko atagiye gucicana kibaho igihugu cyose gifise icyo gifashe ikindi n'ikindi gifise icyo gifashe ikindi.
Ubumwe bwa Buraya bwafatiye ibihano leta y'u Burundi mu ntango z'ibihumbi 2016 aho uwo muryango wahagarika imfashanyo ucisha muri leta. Mu kwa kabiri umwaka uheze ibihugu bigize uwo muryango byarafutse ivyo bihano, ariko kugera ubu ntibiratangura gusubira gucisha amahera mu minwe ya leta. Eloge Wirika neza, Ijwi rya Amerika.
Umubare w'abarundi bahungiye mu Rwanda batahuka uragenda ugabanuka muri iyi minsi, bavuga ko batarizera umutekano mu gihugu cyabo. Leta y'u Rwanda yo ivuga ko yiteguye gufasha uwo ari we wese wifuza gutaha mu gihugu cye cy'amavuko. Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda yaduteguriye inkuru irambuye.
Mu gihe ariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi igenekezo rya 20 za kuno kwezi, leta y'u Burundi yarongeye gushishikariza abarundi bahunze gutahuka mu gihugu cyabibarutse. Leta imenyesha ko abarundi bahungutse bakiranwa ugweze kandi ko bari ho neza aho bashikiye mu mihani wabo igatera kamo abakiri mu mahanga gutahuka kwifatanya n'abandi barundi ko bakigihugu cyabo baterere miterambere. Umunganizi w'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu n'umutekano General de Brigade Bonasinze Celestin yamenyeshije ko amahoro yirari mu Burundi.
Abarundi bahunguka bavuye mu bihugu bitandukanye bakiranwa ugwezi mu bihugu cyabibarutse. Leta y'u Burundi izobandanya yakira abenegihugu bayo mu ntumbero yuko bose baterera mu iterambere kugira ngo Burundi ugere kuri rya hangiro cyuko Burundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'2040 kazoba n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060.
Impunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Mahama bamenyesheje ko kuba mu gihugu cawe ari visa, ariko ko uwo mutekano abategetsi bavuga atawo babona. Bamenyesheje Radio Ijwi rya Amerika ko umunsi bazoba bawizeye 100% atawuzorinda kubararika.
Igihugu c'amapfukira turagikunda kandi turacishimira cyane kuba twosubirayo. Ariko gushika kuri iyi saha ntabwo novuga ngo none musi turagiye ko ntiturigera twumva yuko hari umutekano ku buryo ibintu yakwishimira ngo ndagiye.
Gusubira mu gihugu nuko amahoro ataraboneka. Uwumva muri we amahoro yabonetse umutima waragenda, ariko muri rusange ntabwo twese amahoro araboneka ku buryo twafata kumwe gutaha.
Iyo umuntu ariko arahunga ubonye abandi bagenda ugomba kugenda kuko ushobora kurangaraho gato ukagiye ukabigenderamo. Ariko mu guhunguka nako iyo ubonye umutekano wawe ko wuzuye ugomba guhunguka. Ubonye umutekano wawe utaraboneka ugomba kuba utegereje.
Kwibishatse Jean Bosco arongoye impunzi zibaho imahama abibona cyo kimwe n'abarongoye. Asaba ariko abavyipfuza kandi babona ko atantambamye zihari kwitabira kamo ka leta.
Nabagiye bamwe n'abandi bataha ku bushake, hari utwagiye tubona bariko baragaruka nitoreka nitwohera kutakivuga tugiye bagaruka abari mu giturage twumva baragarutse kubera umutekano muke mu gihugu twaje tuvamo cy'u Burundi. Rero mucamake kumbure nabari hano nabandi barumva makuru kuko isura zikora mudugudu barumva makuru bakumva bimwe n'ibindi bigatuma kumbure na barafisa ku gatima ko kugenda bihinduka.
Igihugu cy'u Rwanda cyahaye indaro impunzi z'abarundi kuva mu mwaka 2015 kimenyesha ko gikorana neza na leta y'u Burundi mu gutahukana uwo wese avyipfuje. Umushikiranganje Kayisire Marie Solange mu vyajeje rwo harimo impunzi amenyesha ko nuno munsi washaka gutahuka biteguye kumufasha gushika mu gihugu cyamwibarutse.
Ubundi gutaha ku bushake ni bimwe mu bisubizo birambye bigenerwa impunzi no mu mategeko. Ariko gutaha ku bushake biterwa ni igihugu wahunze, umutekano uhari n'icyo wahahungaga. Iyo rero bibaye stabilize ushobora gutahuka ku bushake. Twabonye guverinoma y'Abarundi yifuje yuko abaturage bayo batahuka ndetse n'abifasha turabaherekeza. N'ubundi hari Abarundi bagihari bataha bakuke guke buri wese mu gihe yumva yuko umutekano ufite turamufasha gatahuka.
Mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2020 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka HCR imenyesha ko impunzi z'abarundi 33,753 zimaze gutahuka ku gushaka kwazo. Leta y'u Burundi yamyerekana ko yifuza ko impunzi zotahuka, bigaragarira mu ntumwa zagiye zirajya mu bihugu bitandukanye byahungiyemo abarundi kumvisha impunzi uko mu gihugu vyifashe kugira zitahe. Mu kwezi kwa 12 igerekezo rya 19 umwaka 2022 intumwa za leta y'u Burundi zirongoye na Lieutenant General Ndayambaje Andre umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu zaragendeye impunzi ziba mu gisagara ca Kigali no mu ikambi ya Mahama. Izo ntumwa zamenyesha impunzi ko zotahuka kuko amahoro yagarutse mu gihugu. Muri leta y'u Burundi bamenyesha ko aho igikorwa cyo gucura abarundi bahunze kigeze bishimishije. Bamenyesha ko ku mpunzi z'abarundi barenga 400,000 bari barahunze Burundi kuva mu mwaka wa 2015 hadutse indyane za politiki 210,173 gushika mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 bari bamaze gusubira mu ngo zabo. Basaba abandi bakiri mu buhungiro gutahuka kubaka igihugu cyabibarutse. Ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR ku igenekezo rya 31 uku kwezi kwa 11 umwaka wa 2022 vyerekana ko Tanzania yarimo impunzi z'abarundi benshi bakaba bangana n'260,205 yakurikirwa n'u Rwanda 48,369, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo 41,836, bene Uganda yari ifite impunzi 40,290. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turacyari mu Burundi. Abaturage bashubije inoti za kera z'ibihumbi bitanu n'iz'ibihumbi icumi, ariko kubona inshyashya biracyari ikibazo. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yabajije Faustin Ndikumana, umuyobozi wa Parsema, ishyirahamwe ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo, akaba n'umuhanga mu by'ubukungu, uko ikibazo giteye.
Ikibazo twaronzwe mu mwanya nko kivuga kuko ubwambere twari tumenyereye ko inoti mu kuzihindura bazihindura kubera zishaje cyane zoroshye kwigana cyane bashaka gushyiraho ikibutso gikomeye cya politiki ku noti. Murabona abanizi bavuga ngo hari abantu bafite amahera mu mazu, hanyuma ngo kugira ngo bafatwe cyane bayagarukane bayanyegurure, nicyo twagisuba ko ari cyo nyamukuru. Murabona urumva ingene cyatunganijwe ibintu byaciye bidatahurira kuko ugandro cari hose mundu bimwe mu minsi icumi kugira amafaranga baguye mu gihugu, we wazana yandi mashasha logistike uburyo bwo kubikora byari bigoye ko bishobora ku buryo buhagije kuko ahandi kiriho watumara umwanya muremure. Kandi ikindi batatahura ni uko bavuga ati n'uyafise ntarenze miliyoni icumi kuzana, cyangwa ari umuntu adandaza akomeye ntarenze mirongo itatu, ukumva yuko n'ubundi hari bavuga bati n'ubundi nayo anataza ntacyo bizaba bitubwiye. Ugaca wibwira ati ababa yafite nabo nyine twashoboye kumenya abo bantu abari bo, twaravuze tuti biheze turonka icyegeranyo tumete nabo ni bande barondegwa bafite amafaranga yaguye mu mazu, hanyuma ikindi rero abagwa mu mpolo bashobora benshi kuko twabivuze hakaba abantu bashobora mu mpolo kubera kubika amahera mu nzu mu Burundi ibyo byari bibujijwe nta tegeko ribibuza. Kandi abantu bari barigishijwe no kutagira ikone muri banki nta tegeko ribibuza.
Ku bwanyu rero icyo gikorwa cyo gusubiriza izo noti cyarihutishijwe nk'uko mubibona?
Cyarihutishijwe ariko ndabibona ko njyewe numva naho bari ko bashaka abazizana bazifite mu mazu aho kumubabwira ati zana tubahindurire, byatuma ahubwo abantu bamenya abo bantu abariwe. Ukabona ati nayaka ibwabo ndi wari wicaye gutyo kumubisa amahera menshi muntu birukabwira ati uguzana amakone turabe muyazane ku makone, abantu bakugura amakone bagashyiraho kumbure bakabaha umwanya bakabahindurira. Wasa tubona rero abariko barayanyegurira n'ingene bagenda barahindurirwa ari ubukebu na raporo yacu ishobora koroha kuvuga ati aya mahera yarabanaka naho uvuga ati reka tubabaze ubukebu bayakura cyangwa ibyo baba bariko barakora. Niko twabyumva ngaho byaciye biba byihuta cyane bityo bituma hari abantu rero bagwa mu mpore.
Ku bwanyu ni izihe ngaruka mubona biriko biragira haba ku batanze amafaranga, ku giti cyawe, kandi no ku butunzi muri rusange?
Ubwa mbere ho twese byaradukoraho gutyo gihe no muri iyo ndwi amahera bagenda gutora siyo wipfuza. Hari abantu twari twafashe ko ibintu twamaze inzu tutariko turabariha twasanga nabo bahagaze. Hari abacye baravuga ati kugira ngo tureke no guta umwanya reka twugare tuzusubira gukora ibintu ari uko iyo furufumbi iheze. Se rero kurutanda ngende rwashyirwa peritibe niyo shifu zafeye kuri bamwe. Hariho rero n'abantu nk'imitahe cyangwa ibintu ariko barakora kaza kabagahuwo abantu kuyirandariza nk'utuntu nk'inka iyo rugu canke bikorera utuntu cyane cyane abantu nyine ba rugu basanga hari ababiguyemo. N'abandi rero umwanya wabaye muremure agiye gutona umwanya munini bumva baratanga idoroti barimbiriye izindi nubaka batarazironka wumva bariko baragura ibyo bakeneye wumva mu byo usange ayo mafaranga cyatari makeyi ko amafaranga bariko batona mu gihugu kugira amafaranga akomeze cyaciye gihagara kubera izo noti zabwiye ziraboneka ku mwanya ukwiye. Rero n'uburyo rero bw'abantu bariko barashikira ibyo bifuza wumva rero abaguyemo rero ntibabura. Hari n'ikindi rero abantu bazwa mu marasanga no mu mazumba ntitwashoboye kubamenya, turarindiriye raporo twumve icyo umuntu yungutse. Kandi urabona izo noti nazo nshasha zivugwa ku mahera menshi n'inzu zizana ugaheba n'izindi zigikomeye uko zezo mirongo cumi n'umunani zari zigikomeye wumva zimwe zizohira mu nzu izo nazo nshasha be zije kuri ku nini mu buryo bwo kuzikora. Urumva rero twaza tuti rero amahera y'amadovize yarasohotse kubera izo noti zigikomeye y'abantu ntawuza baribo mbere yuko bafashwe mati banafashwe ngo tubabone urumva ngo tubone ayo mahera basubije ku makonti. Ibi rero byagumye mu gihugu nicyo gituma tuvuga tuti icyo gikorwa cyarihutijwe kandi n'ingene cyakozwe nibaza yuko ari ukuntu cyari gutosorwa neza gusumba.
Murakoze, ndabashimiye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu muduteze amatwi, aha niho amakuru yo muri aka kanya ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwayateze amatwi, maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.